hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 28 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018 n'isaha 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro mwisanga gitaramijwe na Federica Nkurikije. Kumusi wa merewendu iheze niho yaro vya mbere vyavuye matora igutora yego canke oya ibizo shingiro inyanyuye byashikirizwa n'umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya matora CENI. Ibiharuro vyashikirijwe vyerekana ko ego yatowe n'amajwi 73% n'ibice 18% mu gihe amajwi yabatoye oya angana n'ibice na 19% n'ibice 6%. Naho ibintu byifashe gutyo, imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yari yamirije ayo matora ivuga ko yabayemo amahinyu menshi. Kanatsinda umukuru urunani rwabigenga Amizero y'Abarundi rwaritwaye mu sentare y'igihugu ijejwe ibwiriza shingiro rusaba ko ayo matora yosubirwamwo kuko yarimwo utunenge twinshi. Ariko hari n'imigambwe itavuga rumwe na leta y'Uburundi ivuga ko amatora muri rusange yagenze neza naho hirya no hino mu gihugu hashobora kuba harabaye utunenge. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye abashinjantare babiri batabona cyo kimwe ukuntu ayo matora atunganijwe ukuntu yagenze hamwe n'ivyavuyemo. Turi kumwe na Kefa Nibizi umukuru w'umugambwe FDEBU nyakuri iragi ryandadaye. Muri beneza Nibizi.
Nanje ndabaramukije nabana bashimye ko wadutumiye ndabaramukije nawe kwa tumirizo bose no mugenzi wanjye turi kumwe.
Murakomeye.
Ego turi imbere turatekanye ubucutsi imeze neza.
Ego be turi kumwe kandi na Zenoni Mubona umukuru w'umugambwe Parina. Muri beneza Nimubona. Murakomeye.
Neko ndakomeye.
Yavyifashe neza ngaho.
Yego
me yereka tutangure kwimwe mushinahe nimubona eka mutubwire mbega amatora gutora ego canke oya ibyiza shingiro ihinyanyuye mwayabonye gute mwebwe?
Twebwe aya matora ntayo twaruyemwo kumvo yumvikana leta ntiyigeze yadusigurira ntitwari gushobora kujya gusigura ibyo tutazi kandi n'abarundi benshi ntayo bari bazi bisigura kuvuga gutora yego cyangwa oya itari bifite insiguro cyane cyane ko
abagiye muri matora bari mu migambwe itavuga n'umwe na leta mu babwira iki icyo gihe
ngira ngo babari babizi.
Hari abashaka kuvuga ko nk'abashaka gutora oya mushaka kuba mwarawuje kurunka amajwi aho muhavuga kuri
oya naba twabujije gutora kuko twebwe naho tutagiye mu matora ntitwagize kampanye y'ukutajya gutora kuko bari batubujije. Itegeko ryasohotse ryavuga yuko uvuze utavuze yego cyangwa oya uca upfungwa imyaka itatu ugatanga n'amande. Twebwe ntitwari twiteguriye ibyo nawe twatse amajwi na gatonya kubera nabikubwiye ibwirizwa shingiro naryo tuzi kandi n'abarundi benshi naryo bari bazi. Ibimenyamenya mwebwe musa ibimenyashamakuru ntimwari dusiguriye basi ahabuze leta mwe muri dusigurire natwe tugira icyo turivuze ko ryaje ababibonye bafise ubuhinga ngurukana bumenyi ngo byajyaje iminsi ibiri mbere y'uko amatora
none
bisigura rero yuko abantu wari watoye oya n'abagiye mu ntuze mu matora baravuze bati twebwe ntazi naryo tuzi ryari ranyigi ni ukuvuga ko yaba oya yaba yego umuntu ntazi icaba yemeye ntabazi n'icahakanye.
Iryo bwirizwa shingiro ryaratowe mwebwe umugambwe wanyu n'abandi musangiye ivyiyumviro ingingo muzofataniye intambwe yindi ya kabiri niyihe?
Iyo oye niri rihari twebwe muri Parina ntitwigeze ryemera kuko ntigeze rigisunga amasezerano y'Arusha mugabo cyabuze ko bashira mu ngiro ntitu zogenda ko bahora bagenda
niba mutari mwatoye ibwiza shingiro rya hahora ntimutore niri ibintu mwe mwifuza nibi
erega nabaritoye baritoye bataryemera ndaguye nk'akarorero ibwirizwa shingiro ni ibwirizwa shingiro rifatiye ku masezerano y'Arusha amasezerano y'Arusha ni icyumviro cyo kubana tudakubitana amahembe tugasangira ubutegetsi hagati y'abahutu n'abatutsi ubutegetsi buhari buremeza yuko atamoka ariho mu Burundi atamoka ariho mu Burundi mugabe ibwirizwa shingiro bazanye baka uko twumvise baravuga ibitigiri bizobandanya muri mu butungane bakavuga ibitigiri ingene bizohagarara mu myaka ingahe ni ukuvuga ko nabo nyene batoye ibwirizwa shingiro batemera kuko iyo uryemera ntuvuga ko ntuhakana ikirimwo ni ukuvuga ko abarundi bashikirije abarundi gutora nabo nyene icyo batemera
reka duhine ijambo mushya ntahe kefa n'ibizi nawe atubwira ukuntu umugambwe Frode Bunyakuri yandadaye mwakiriye ayo matora mwebwe ntimuri leta y'u Burundi
oya twebwe nagomba gusore gatoya umugambwe wacu Frode Bunyakuri yandadaye ntabwo uri muri leta y'u Burundi mbere dusomye amategeko agenga imigambi mu Burundi twebwe cha tuza muri imigambi twova kwitabura mwe na leta kubera yuko tutari muri leta y'u Burundi nkuko nari muhereje kwishikiriza
twavuze ko mutari muri leta y'u Burundi
ego nizo ni twese muri leta y'u Burundi duze rero kwishyamba kijyanye n'ibyo shingiro ariko muravugana n'iyo mushinga naye ubwa mbere ubu ibyo shingiro kugira ngo riboneke hamanze kuba ibiganiro bitegwe n'umugwi Senbei aho abarundi batandukanye bagize icyo bashikirije bo mu ntara zose mu bwoko bwose mu miganda yose abatari bakeneye barasaba yuko igihugu shingiro ryohinyanyurwa eka mbere mu nyuma yaho harabaho inama zitandukanye z'abarongoye imigambwe batumye ko n'ubushikanga bwo hagati mu gihugu aho twari twasabye yuko hojaho umugwi werekana izohinyanyurwa uwo mugwi rero waragiyeho wari urimo abaserukira leta abaserukira imigambwe iri muri leta n'imigambi itari muri leta yaraserukiwe n'abaserukira amadini amashami adanije cyangwa politike abakenyezi urwaruka n'abatwa n'abaserukira leta barimwo bari bashikirwa rero ibinyanyo duke kujya mu gihugu shingiro mu nyuma yaho hacaha ku bikorwa cya leta cyo gusigurira abarundi bose ibiri mu ibyo bwiza shingiro
ariko
umuntu avuga yuko abarundi batazi ibyo shingiro narijya basiguriwe duhereye ku nzego zo hejuru ni ukuvuga abari muri leta mu nyuma abo ku nzego zo hasi ababuramatari abakuru b'amakomine n'ay'imitumba baza gusigira abenegihugu ibinyanyiro ziri mu shingiro natwe imigambwe twarasiguriwe na cyane cyane imigambwe iri imbere yuko muri forme de parti politique aho umwunganizi w'umushyikirano hagati mu gihugu yaje kudusigurira ibirimo mu nyuma harabaho ishyirahamwe yita initiative changement iratuma ko imigambwe irasigura ibirimo byumvikana yuko rero umuntu wese avuga yuko atazi iri mu gihugu shingiro mutagomba kuyimenya nko gushinga ntaye twumvise ko avuga yuko n'ibyo gushinga twabarana bataritoye urumva ngira ngo abo iz'amatora bashobora kuba batabishyira imbere kumbe ngira ngo turaza kumenya neza ibindi bibazo bishobora gutuma tubona amategeko atomoye
icyo kibazo aracishyura mu kanya ariko nashaka mutubwire ayo matora mwebwe ukuntu yatunganijwe byavuzwe ko ibitaro bike mwe ku bwanyu byagenze gute igikorwa cyo kwiyamamaza eka gutora eka no guharura amajwi
ibyo igikorwa cyo kwiyamamaza hari ubwoba abantu bibaza bati abaza kwigisha oya ibyo bishobora kuburenganzira no kwigisha ku muri za rekoro y'abahari uwagiye kwigisha oya niwe kwigira neza mugabo twebwe ibyo twakurikiranye abariko arigisha oya bigishe mu idegenzo ntangere nibigizwa muzwana abajeje gutekana cyane n'abajeje ntwaro no ku televiziyo atandukanye ya mu gihugu cy'u Burundi barerekana abagiye kwigisha oya nari kwigisha ejo bose bari kwakora mu myidegenzo kuzerekeye amatora nayo umunsi w'amatora ingene wagenze twese dufite abarorerezi mu burere butari buke mu bisanzwe amatora yagenze neza cyane dufatiye ku byo twabwiwe n'abo twari turatumye kuduhagararira ku madodo vote atandukanye nibyo twumvise byashikijwe n'amaradiyo kubwo abo twari twashitse hose nta bintu biteye ubwoba byabaye byononye amatora reka mbere nawe twumva utugorane wumva ko mu nyuma twatorewe umuti kandi ushimishije hageze guharura amajwi hoho bazari byoroshe kuko bari babitunganije neza kuko abafite abarorerezi narumva uburenganzira bwo gusinya kuzegeranyiza amatora bamaze kusezega by'amatora no kuvuga yuko nta n'usabwa kunda kuko baharura abantu bose ariho bari yaba abaserukire abigishije gutora ego cyangwa abaserukire abigishije gutora oya bose abaserukire bari nyaho n'amabiro dupfutse muri abantu benshi byumvikana yuko uko twe twayabonye n'amatora meza cyane asumba yabaye mbere mwaka 2005 2010 na 2015 amatora twe tuvuga duti akwemere n'uko ane karorero turaje muri kano karere turimo kayase reka mbere n'ubwishi bwa Afurika kuko nyuma y'amatora yitabye n'abantu benshi kandi batoye amahoro n'umutekano batora kare
icyo kibazo
kuri n'amatora yagenze neza cyane umuntu yagiyemo yarahombye
kubera
umukino wa demokarasi
icyo kibazo ni kibazo gihambaye cyane rwose kuko mu abashinganye babiri bari mu Burundi batabona kumwe ukuntu ayo matora agenze turagaruka ku cyo kibazo mu kanya ariko reka duhe ijambo umuntu wa New Radio ijwi rya Amerika ndi ku mana mwiriwe neza
nabonga cyane
muri hehe
nsanzwe ntuye mu gisagara cya Bujumbura
yego me ikibazo cy'imbyiro mu kanya gatoya
tabye
bwo nafite kibazo cyangwa icyumviro mu ntererano
bo ndafite ikintererano kitari kubona amatora yagenze kuri cyangwa izuko dusanze tumenyere mu gihugu cyacu cy'u Burundi twakoze gutunga aya matora atari make harabaye amatora muri kahise harabaye amatora ejo bundi mu gihe cyose twinjiza abanyepolitike bamwe bamwe turaziye mama zukunze yagenze muri rusange hari imigambwe itandukanye harimo n'izi bita ngo runani amizero y'abarundi hanyuma rimwe na rimwe ukumva amwe amwe bivuye amatora ntibabyemera amaradiyo mu Burundi ariko arakora barashyikiriza ingorane ziriko zirava bagashyikiriza ibyiza bagashyikiriza ibibi mugabo muri rusange amatora yabaye meza akajagari yabayemo amatika kibura na cyane cyane abantu b'abanyepolitiki baba bagomba kwihakana amatora bagomba kudushyiriza mu ihumbi kuko baremera aho ntaye gisize kuko urabya abanyagihugu ukuntu bagiye gutora ugaharura n'abarimo bacungiye amatora ukibona deda ko amatora yagenze neza hanyuma tukongera tukashyikiriza ku iki cyerekeye bagiye kwitwaza ibyerekeye abacungira amatora ngo batari mu migi yose
nuva telefone ya Ndikumana isani icitse ariko icyumviro asanwa gishikirije reka dujambo nimubona agicavuze cyane cyane n'ivyashikirijwe na nibizi avuga ko amatora agenze neza avuga ko gikorwa cyo kwigisha ivyarimwe bwiza shingiro cyari cyashikirijwe duga ku ijambo mushikira ntahe nimubona telefone ya nimubona nayo numvumengo iracitse mushikira ntahe nibizi turi kumwe amatelefone yose rumva asa nariko aragorana muri kumwe abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika isamyanya i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kutuvuga cyane cyane ku byavuye mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro rihinyanyuye aho hari ku ivyo biharuro vyashikirijwe ku munsi wa mbere itariki 21 y'ukwezi kwa gatanu aho ivyo biharuro bishikirijwe rero ntariho imigambo itari mike yatangaje ko itemeye ivyavuye muri amatora aha twovuga cyane cyane urunani rwa mizero y'abarundi ikagwanashikirije ibirego muri sentare y'igihugu ijejwe ibwiriza shingiro rukagwavuze ko ayo matora yabayemo utunenge igihe cyo kuyategura igihe cy'amatora eka no mu guharura ariko ariho nibi n'abanyapolitiki batari bake bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutetsi eka n'abari mu mugambo uri ku butegetsi bose bavuga ko ayo matora agenze neza reka umushyirantahe n'ibizi ndabona agarutse ngaha kuri telefone turi kumwe rero umushyirantahe n'ibizi nashaka kubwa mbere na mbere agira icyo avuze ku byashyikirijwe na Ndikumana.
Murakoze, nagomba ubwa mbere nshimangire icyumviro kimwe mu byashyikirije yuko abanyepolitike iyo twagiye matora twakwitega yuko dushobora gutsinda cyangwa gutsindwa hanyuma utsinze akamya ko tsinze bose nizo mugabo cyane cyane utsinze nawe akemera yuko yatsinzwe tugashaka kwigwagwega aho umuntu atsindwa agahamagara uwatsinze amubwira ati watsinze ndagukeje ntituje twamenya isi yose umuntu arondera ibintu yegeranya avuga ko amatora agenze nabi asa n'ugomba kugumura abarundi asa n'ugomba nk'ugucafuza abacagiwe ko yatsinzwe nibaza yuko icyo numvise nyamukuru yashikirije nuko twoza turemera urubanza rwaciwe n'abenegihugu icyo nicyo ndagomba bwa mbere shikirize hanyuma ku bijyanye n'abanyepolitike bamwe bace bahakana izo bebatu imyamamazo kiri kiraba twarakwise nyamunyepolitike nibaza ko ntabeshe atanumwe yasohoye itangazo ngo yerekane yuko kwiyamamaza byagenze nabi dutuma amatora kuri kete azogenda neza ntitwamwumvise n'igihe amatora yari agihera uwo munsi nyene twarumirije amaradiyo turaraba ku mbuga ngurukanabumenyi nta n'umwe yagize icyo ashikiriza mugabo hatanga gusohoka ibiharuro byavuye matora ahubwo amakumya no mu ntara abigishije oya bakabona yuko batsinzwe mu ntara rwose ukenda baca hasohoka itangazo rivuga yuko batazokwemera izavuye muri ayo matora kuko baba barabaye utunenge mu bisanzwe ku gikorwa cyo kirabera mu biro by'itora bingana ibihumbi cumi na kimwe hasi na mirongo irindwi ko habaho hamwe cyangwa habiri abakoreraga umutima gukora ibisanzwe no mu gihe yawutura bazi ko habaho utubazo mu bihugu byacu n'utundi duto duto twakorewe umuti tutuma twiyamiriza muri ayo matora bikaba dutiriyeho abanyepolitiki bemeje bazashaka intara ishize bagomba gutuma umutima abarundi babwira bizabwiza ngo tutazagenda nabi
yego mbere reka tugaruke kuri n'imubonano wenyine agira icyo avuze ku byashyikirijwe na Ndikumana reka yishyure no ku kibazo cyashyikirijwe n'umushyirantahe n'ibizi kivuga ko nyabuna ayo matora yarigishijwe ka ivyari mwihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro byari byigishijwe bihagije duga ku ijambo mushya nae nimubona
ego hariho imvugo imwe imwe bamenyereye sinzi uko ari iyo batamitswe ntibamenye n'icyo isigura ngo abanyepolitike nibashyiraho intara ishize ntawe ariko arariganwa muri birya donke nta kuvuga ngo intara iri ngaha ntitwari mu matora ya mwaka yatsinze na mwaka yatsinze bikaba ari byo zari mu mutwe w'iwabo sico ibwirizwa shingiro rivuga sico amatora sico avuga hanyuma ko twokenguruka ko basi n'icyo cyabaye hapfuye bake mugabo ntibemere ko hariyo abapfuye n'abapfunzwe bo icyo ni kimwe ku cya kabiri avuga ngo baratsiguriwe none jyewe ndi mu bemera yuko ibwirizwa shingiro rihinduka ko nari ngaha mu Burundi ndirengagije rero baradutumiye turanka kugenda icya kabiri nuzeye abanyagihugu bavuga batoye ngo nibo babisabye abanyagihugu ntibashobora gusaba ko ibwirizwa shingiro rihinduka kuko sibo barishyira mu ngiro usaba ko ibwirizwa shingiro rihinduka n'urishyira mu ngiro agira ati jyewe ibwirizwa shingiro hari aho ringoreye byiza byugenda uko nawe munyagihugu umbwire umuntu umwe mu Burundi w'umunyagihugu atari leta ajeje gushira mu ngiri bwirizwa shingiro uwariwe tanumwe ntawubaho ni kibazo cy'inzego za leta ndonga abanyagihugu ntibashobora gusaba ngo rihinduke atacho bajejwe ko mukurishira mu ngiro namwe numva mukuru w'inama nshingamateka avuga ngo arasaza abanyagihugu kurishira mu ngiro nato muri cyo kindi boshira mu ngiro yavuze amabwirizwa azohinduka menshi kubera iryo bwiriza shingiro ryahinduka abo barundi babisabye barabizi barayazi na kefa nayazi n'abanyagihugu bo mu gihugu hagati nibo bayazi ni ibwirizwa shingiro rirahinduka niko vyamye no mu masezerano twagiyemo i Pretoria ahagarikiwe na Thabombe Kini yari umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo na Zuma yari cegera ciwe twarashizemo yuko iryo bwirizwa rishobora guhinduka kugira tubanze turabe icyashitswe ko icyo n'indi ntambwe yoshikwa kubera inzego zareye udukurikije iryo bwirizwa shingiro kuko ntibanabyitiranye nibyo yarusha twarumvikanye intego mugabo byo gushyira mu ngiro mu bwirizwa shingiro byaciye muri Afurika y'Epfo inyuma y'ibihumbi bibiri na gatatu na PNDD-FDD yarimo rero iyo nteguro irahari n'ingene byosubirwamo irahari no muri rya ntuze no muri rya nama y'imigambwe yo mu Kayanza byarimwo by'uko ibwirizwa shingiro rihinduka twaravuze intego yabyo ingene bijya bitigiri byoba ingene byohajya neza gusumba kugira bigira akamaro ariko dukurikije umwiyamamazo y'iri bwirizwa shingiro numvise bavuga yuko ari ukwitwura kw'intwaro y'abomekerano intwaro abo bomekerano rero
mukanya
igice cy'abasendedefdd n'abaporona n'amizero kuko nta bandi bari mu nzego
mukanya
abomekerano ntabonzi
mukanya umushanahe
bituma rero
n'ibigira icyo avuze kucyo mushinje
yoba agiye gutera kubiri ni n'amasezerano yarusha ariko naho gene naho bitera kubiri ntibabivuga kumwe nk'userukira Uburundi muri ONU avuga ko barishigikiye cyane uwuserukira leta Philippe Nzobonariba yaragize declaration ko arishigikiye cyane abandi bati bo muri leta nyine ntutanga nk'indi n'akarorero nk'umuhuza avuga ko amasezerano yarusha yataye igihe ni ukuvuga rero n'ibwirizwa shingiro rigiye gutorwa batabyumvikana kumwe rero byaraba hanini amasezerano y'Arusha sitwibaza ko bugaruka tukabiraba ko amasezerano y'Arusha
yubahirije
muri iryo bwirizwa shingiro nyine
rigomba 1999
ryatowe n'abanyagihugu bavuga ko atangiye ngo nimwe y'integuro y'ibwirizwa shingiro izohindura amasezerano ingingo ngenderwa ko zemejwe y'Arusha yohinduka bivuga yuko imbere yuko byari gusubira mu banyagihugu bari kuraho iyo ngingo ibanze
kubahiriza mushanahe zeno nimubona mwatubwiye ko mutari mwatoye ibwirizwa shingiro ryahahora n'iryo ubu ntimwaritoye mega amasezerano y'Arusha yoyo mwari mwayashigikiye
amasezerano y'Arusha twarayashigikiye ntushobora kudashigikira amasezerano y'Arusha intego yayo unyumvirize neza n'intego yayo mugabo ingene bijya mu ngiro nibyo umuntu agenda aruzuza bituma n'ibwirizwa shingiro naho twe twagira tuti aha ibwirizwa shingiro ntirihuye n'amasezerano y'Arusha amasezerano y'Arusha avuga ko aratubwigenge abacamanza arashigikira ya kuri constitutionnel arayisabira ugukingirwa bihagije kugira ngo ntibashobore kurihungabanya ntibyaroyemo arashigikiye yuko ubutegetsi tubusangira busangirwa n'amoko ariko ivyazemwo basangire bamwe bafise ijambo n'inkoko abandi nabo bakagira inkoko ribabuza kuvuga ijambo nukubuga rero twe turemera ko bihinduka kugira ngo bihurirane n'amasezerano yayo.
Yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Christian mwiriwe neza. Christian Matumba.
Yego ndabumva.
Izina ry'ikirundi ninde?
Ni ndagiye nayo Pascal
murafite kibazo murafite cyumviro doga kwijambo mu kanya gato.
Ego twebwe icyo kwavuga niko jewe ndiko ndihweza kuko jewe sinisanzwe ndi hako ndi mu Burundi.
Muri hehe?
Ndi mu buhungiro.
Hehe.
Aba tuko twakurikirana ibyaraye bibaye mu minsi heze.
Duga ku ijambo turakumva.
Ego turabona ko ngo harabaye ibintu by'ikumengo abantu bo bari hanze kumengo bahari mu cyaro. Yisunze amatora yene yabaye hama kandi ugerageje kuraba kandi ibyari byanse mu nama ihenzi z'amateka na shyiza amateka baciye baza kubiremeka abanyagihugu. Genda noshobora kubyita nk'ukumengo kwabaye nko kubashora kama njye icyo nabona gikwiye gukogwa nuko ari ibya mbere nabyo igihugu nicya bose hama igihugu ari cya twese birakwiye ko ijambo ritogira bamwe ngo abandi ntibagire ijambo nk'uri kuri tegereza nka twebwe dusanzwe turi hakurya y'amazi dusanzwe yani dusanzwe tutaboneka muri kirimwe cya gatatu kagara kukunyeje kuba twarakumiwe bishoboka ko nko nyine ubwo twavuga ngo turahungutse kuko ataho twoshikira kuko batwagirika byinshi uburyo.
Murakoze Christian de Cadi Jambo ni bizi gicavuze kujashikijwe bwa mbere na mbere na numushyana he rimona ika mucumugira ko ni kucimvira cha Christian avuga ko muri ayo matora bari hanze cyane cyane mu hungiro basa ne bakumiriwe duga kwijambo.
Murakoze ntereye kugashikije n'izo n'umukuru w'umugande Karema fumvitse ko atagiye matora yibashinge kuyemereza no matora y'ibashinge twahorana ubwa mbere nk'uko nagomba menyeshe yuko igikintu cyitwa amasezerano y'iharusha nibyo umugambi wacu twebwe turemera yuko amasezerano y'iharusha agize uruhare rukomeye ariko atemeye yose n'andi masezerano niko zagiye akurikira mugabo rero iyo yitegereza abantu bariho cyangwa bari gukora amasezerano hari igihe naba niba bazinega bavuyakurayo indwara kwitonda n'igifaransa sendo budarusha cyangwa nk'imigera nka y'iharusha aho n'igitegere cyangwa imwimirize bakagomba gutera intambwe bagomba ko tuguma mu mirwanya politike yicurana hamwe bagasezerana bakaza gutamika ibyo basezeranye abarundi icyo kicyitse kigaruka avuga ati abarundi ntibashaka kuzanye imyanya kuko siro barishyira mu ngiro aje bivyo birantangaza kuko abarundi ibyo byo shimo niyo bigahara wazi ingingo byinshi zirimo ingingo zigenga ubuzima bw'abarundi bose kuvuga yuko rero abarundi baturusha gusaba ko ibyo shimo bigenga ubuzima bwabo imyanya jewe nivume ya tuvuriza ko ndere rero na igihe migano bitari bike byavuze abarundi batuye na sendbe aho nubwo abarundi bonyine bashyikirizwa bimwe n'imyumvire y'inyanyuwa baraje kuzera kubashikira mwaka cumi na gatandatu bagira bati iki n'iki n'iki cyakwiye gusubirwamo ku byerekeye amasezerano y'iharusha amasezerano y'iharusha bayita uko amasezerano yo kuzahagisha abarundi twese rero turashyigikiye yuko abarundi baguma banywana mugabo ayo masezerano imbere y'abarundi n'ibyo byashimiwe byatewe n'abarundi nimbikana yuko abarundi bose bahagurutse ku cyegeko gibashimiro nayandi n'amasezerano bishimiyeho uraze ibishimiye amasezerano y'iharusha ibihumbi bibashimiye bishasa rero no mu mwanya w'amarahara barashyamo ibisubizo iyo ndendo yo kunyuranisha abarundi gusa byaravuze mu masezerano y'iharusha n'amasezerano y'intambara nimbikana yuko rero amafaranga yarusha aguma azimfatiho mugore mu toxic mugi uwo harundi ituma dashaka gutera intambwe mu berekeye gutuma igihugu kandika yuko inde amasezerano yashizeho nabyo tugira mu munsi hari ibidasa byumvikana yuko twe twatera intambwe zimwe zimwe kugize ngo rero mu bayi uko akamuntu n'umwe akwiye kwiga sima ibibazo yageze kwa byinshi abarundi niwe bayisabye ko byewe ibiko navuga n'ibintu nawe wenye numvise nshize nabyiwe hanyuma nko kuvuga yuko atamuntu ijyana ariko araba hariho abakeneye ko rihinduka bavuga ko batikora ego abakeneye ko ridahinduka bavuga batikora oya ni ukuvuga yuko rero hariho imirwi ibiri iriko irahiganirwa kw'ikigo shingiro rihari rigumaho uyu munsi wagusanga hariho ibyo yumva ukuta ariko kubera atabegereye kuvuga yuko rero abarundi ko nabo barahamagariwe gutera igashingiro abasigamatiriko batari batoye basa n'abarushwe n'abanyarwanda bagikurikirwa kuko bashinzwe amateka batorwa n'abarundi bose ni ukuvuga ariko rero icyo uwo watumye udakomye utumye urashobora kubikora abashinzwe amateka bari batumye icyo gihe rabagora ababatubwira ni baragikoze bari mu gihe cy'ishimwe bavuga yuko atambutse ibishwere ni ko ikora rero abarundi bahamagara igikorwa cyabagejwe kubera abarundi yabikuriye amazina yo kwa niyo mizamu murabizi namwe amategeko mpundi makungu arabizi mpunzi kuri ibyo matora sinibuka rero ko ari umuzamu amategeko mpundi avuga yuko umuntu amaze kuba yisigunzi
atashobora gutora
no kujya gutora ni ahubwo nagerageze ahubwike nimba afite ibibazo abitunge yiko neza bajye mu gihugu ciwe aze nk'uko twese tubayeho amatora byo kwicara niba kugeza mu bibiri ntabwo kuba
yegomeye
I'm not going to be able to do this.
Mwiriwe neza muri hehe?
Ibujumbura mu Burundi.
Izina ry'ikirundi?
Yahisakiye.
Nahisakiye ikibazo icyimbiro.
Oke, ni icyimbiro ntangure ndamusaba tumire Frederic nariko ndabumviriza mu buri rusange n'ivyo koko turabizi amatora asamasezerano. Hanyuma nimba atari amasezerano amatora tuzi ko aba mu gihugu kirimo demokarasi. Hanyuma iyo demokarasi nyine ni uko abanyagihugu bitorera hanyuma ntahe tugashyira aho abanyagihugu bashyize mu ntaka ibikenyingo y'abanyagihugu rero nibaza ko mu by'ukuri nta matora yigeze atunganywa ku isi ngo tubone ko abuze akanenge rero mu Burundi nimba amatora yaratunganijwe hanyuma hakaba bavuga bati ibi turabisinya abandi ati ibi ntitubisinye ibibazo byose byari uburenganzira bwabo ariko mu by'ukuri ni uko haba ibyemezo bakorera ko bagira bavuge ngo amatora ntiyagenze neza ngabo ibyo nabyo bimaze kuvugwa ibaza ko sentare igira yubahiriza ibwiriza shingiro itisika amigati ifata ingingo ye nacyo gituma ngira ngo kugira ngo tuvuge ko ibyo ari byo urindire ingingo sentare izofata hanyuma Frederic mwavuze muti none kugira ngo abantu bashobore gushyira hamwe bashobore guhuriza ku bivuye mu matora toto nibaza ko ni ikintu kigoye kugira kizobe ariko mugaho baho twigoro natwe nuko twakogwa ku mpande zose impande zose nazo ni ukuvuga nimba ubwa mbere ubutegetsi buba buhari niko bworohereza abantu kuko amatora ni guhera mu gihe cy'imyamamazo kuko mu gihe cy'imyamamazo impande zose zironka umwanya ukwiye ariko mu bigaragara muri afurika tumenyereye amaleta atabyivangamo agaha urubuga abaherereye ku ruhande rwabo hanyuma kandi mugabe ikintu gikunze kubaho kandi nibaza ko ari nayo ntambamye nyamukuru kuko imigwi iba itunganye n'amatora mu bihugu by'iwacu muri afurika usanga ihengamiye ku butegetsi kina kimiro kitabayeho ngo amaseni abone ko afite uruhara ruhamba uruhara mbere ko gufata ingingo ngo gushobora kubuza nuko bamwe nabandi bakomigwa bizigera bibaho yuko amatora aba meza ariko kandi abanyepolitiki bacu nabo bakwiye guhindura imyifatire n'asengera ndangirije ko kubera ko ugiye kubiraba bobo bamwe babona yuko ugiye mu matora ari ngombwa utsinde ariko bagiye mu matora tuzi ko haba abatsinda n'abatsinda erigiye hanyuma ukaba twaye byumvira abanyagihugu nibatabishima hakina kimwe kireho gice gituma yuko tuzavuga ngo amatora yagenze nabi kubera ko tutatowe na demokarasi nyine twemeza yuko tuza gushyiraho inahi isirayeli inahi isize aho abanyagihugu bashimye
yego rero
abanyepolitiki b'iwacu nibahindure imyifatire abone ko ari ubutsinda n'ubutsindwa hanyuma dushyire aho inahi isize turihe ko amatsinda imbere yuko tuzokwama dutwara murakoze cyane
ifite murakoze Thierry Nanshakiye ibyiyumviro bishikirijwe na Thierry Nanshakiye reka dutangure kuri mwebwe mushya ntahe ni mubona mukanya gatoya cyane rwose nturenge munsi
nababwiye ko baguma bamugara bagafatanya ibidafatanika ntawe ariko arahiganwa muri aya matora avuga ngo ngwemera intari ifite icyo nemeze neza umushinga naje kuvuga icyo ni uko ubu abaringaniza amatora bahingamiye ku butegetsi akenshi kuko nko kuri ibi nababwiye amasezerano twagiraniye imigambwe yose yo ngaha mu Burundi twarumvikanye ingene iryo bwirizwa ryiza shingiro ryohinduka seni iri ngaho bayifashe nkunduze ingisura ingene rero ihinduka nibyo bitaro siko byabaye amatora rero y'ibwirizwa shingiro si ibona oya si tekinike ngo ni benshi cyane oya nicyo ibwiriza shingiro rije rije gukiranura cyari kigoye icyo nacyo ingene amatora abivuga iba mu Burundi ibwirizwa rigenga amatora rivuga ko referendum ari ikibazo uvuga uti ubaza ikibazo kimwe bagaca bishyura ego na oya kimwe kuko abantu bose baba bacyumvise uwo mbwira ngo ingingo amajana ijana n'izindi zahindutse ngo abarundi barazemera oya barabyemejwe kuko ariko bimeze mugabo nakubwira ko icyo nakengurutse mwakwaje kepa n'ibizi ni uko amasezerano y'Arusha ayemera natwe tuyemera n'abandi benshi bayemera ko rero kiyashyira mu ngiro n'ibwirizwa shingiro ko imbere y'uko tugira yego na oya hari kubanza kuraba ko bikwije kandi bitegekanijwe ibwirizwa shingiro nyene ingingo nayibabwiye amajana mirongo icyenda n'icyenda yatowe n'abo banyagihugu ivuga ko atangingo izokwemerwa mu gihe izobihinduye izo ngingo zemewe ni
yarushaabaye
ko niwo kivuga ngo ngwemera ngo nakubwiye nirindi nitwabaye twaratoye oya mugabo ubu twabonye ko atari ikibazo cya yego na oya
yego meyire kadeni ijambo rimbizi nawe nyine agira icyo avuze ku byumviro byashikirijwe na Thierry Aishaki
murakoze ubwa mbere hoho nagomba kumira umushinga ntahe abamwe mu bwami tutabona yuko none imyiza shingiro umuntu uritora cyangwa aturitora bimaze ko agenejwe iranaguhengera mu gihugu cy'icyo gihugu byumvikana yuko rero nibyo niyonzira yatoye mugabo nahagakaritoye ko ryatore iyo ryamara kwemerwa burundu ryigenga abarundi bose n'abakaritoye n'abatoya n'abatagiye muri matora bose barimwo ariko gituma rero abantu bose akwiye kuba bitaye ibyo bikorwa bishakamira yuko ingingo yagaruka ko igira yuko ibyigisho bitari biramirwa hariho ibinyenye bitasomewe iyo ngingo nibyo yari ihari ariko ntiyavuga amasezerano y'Arusha niyo yaravuga ati bidashinzwe kuri komakomye nimba hariho ibizwi kuyanisha abarundi bitubahirizwe ibyerekeye arayisi donke kugushiigihugu kanaka ko igihugu cigenga akabenshi yegamiye bitubahirizwe nimba hariho ibyerekeye ntitwara ni kuvuga nimba atagice cy'igihugu cyo mu kibako n'ibindi ibyo rero yatowe n'abarundi nayo masezerano y'abarundi birumvikana yuko ni abarundi barikoma yuko ibyo bashinzwe ni imyanya ishinzwe ingingo
nyari kugenzura uko kandi bagereze n'ibitabo yuko babonye yuko nayani ngo yari yubahirije kuko n'ingingo y'igihugu cy'u Burundi n'amasezerano y'abanyarwanda yari yatowe n'abarundi abenshi nabaye kuvuga ni uko abantu bakumva ko igihugu kitajya kuba gitwarika iminsi yose amasezerano yarengeye politike igihugu gitajya gutwarwa bice mu guhingira n'ibihugu ko hari n'igashimiro ku isi hafi yose amatora abantu yemera amatora nicyo twavuze ko twebwe twifuza ko abantu bemera amatora hanyuma avuga ati turi imbere icyo sentare bidashinzwe byinshi itako ndatuze turi imbere mu gihugu kuzobesha no ku ubuzima bwo abantu bavuga yuko atemera ibyatwemera sentare ibyo ati turi imbere mu kuvuga
yuko
ibyo ati turi imbere
Egometi wibutensho timu ise kama kama wanda ni kumviza iladio ni juu ya Amerika tu kumu na Peter Peter ni weneza Peter maratumba dumba telefoni ya Peter tariki la kula neza rika tu gaza kuwashinga na tu kuminga mushi na he ni mo na ni bizi abuzeko mwebwe mugambwe wanyu mwamwemera amatora mwemera amasezerano kurusha amatora nagira mugire ico muvuze kuri ico kibazo n'ivyo birego yashikirije
amasezerano amasezerano niyari hejuru n'imyejuru kuko atanga intumbero ibwirizwa shingiro rizoguma rihinduka mugabe icyo twumvikanye abarundi nuko iyo numero ayo masezerano atazohinduka ndonke amasezerano si umurongo n'ivyimviro byashikirijwe ivyo hoye abanyagihugu baratoye ndabisubiyemo mu byo batoye yavuze ati baratoye n'ayo masezerano mu ibwirizwa shingiro batoye byo muri 2025 iyo ngingo y'amajana 299 mu Kirundi iravuga tomora neza ko atanga ingingo y'ibihindura ibwirizwa y'ibwirizwa shingiro izoza rihindura ingingo zashyikirijwe bemejwe i Arusha izokwemegwa ni ukuvuga ko bayiyaminize haba muri referando haba n'ahandi kandi noneho duhiriwe bishyize nawe nyine arabyemera amasezerano y'Arusha yemera uwuserukira Burundi miliyoni arayemera umuvugizi wa leta arayemera abahimwa batayemera bivuga yuko batavuga kumwe byiza rero turaba yuko iryo bwirizwa shingiro rigihuye iryo hinduka ribihuye n'amasezerano y'Arusha twavuze ko riguma rihinduka twarabyemeye mugabo ni Pretoria akaba atari iyo ni umubwira mugabo ngo yari yarakiri hari mu 2023 twarasubiyemo turanonosora neza ibyingene ibyo bwirizwa shingiro ryukora n'ingene twobyevariwa hageze imyaka itanu wo bavuga imyaka itanu inyuma y'intwaro y'imfata kibanza kugira turaze ko icyo twabishyitse ko inzego zaharuye zabishyitse ko kugira ngo tubandanye
tubiyutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire Nsabimana muri neza Desire Matumba
ndabumva
muri hehe
ndi mu Kisumu mu Rugiti
egome ikibazo cy'imvira mu kanya gatoto ko tuvuga cyane cyane ku migambwe itandukanye itabona cyo kimwe izavuye mu matora yo gutora ego canke oya ibwirizwa shingiro ihinyanyuye duga ku ijambo
yewe icyo mbona kuri de bintu by'imigambwe itabona kumwe ibwirizwa shingiro ihinyanyuye yewe ndiko ndaraba ndiko ndihweza nari hagati mu gihugu abariho abigisha oya bari bemerewe abigisha yego bose bari bemerewe kandi hageze ku matora hageze saa kumi na zibiri abantu bose bari batonze ku matora ikuvuga nta muntu umuntu wese yatoye bivuye ku bivuye ku mutima rero jyewe icyo mbona nyamba kuvuga ati ibiri gusingiro ati nyamba bavuga ibindi bibazo bijyanye n'ibintu mugabo abenegihugu bose b'u Burundi icyo mbona baragiye neza
mushenahe nibizi murashaka kutubwira igituma abarundi kenshi na kenshi batabona cyo kimwe tufatiye ku karorero k'ibyo bwiza shingiro murabona ko ariho abavuga ko amatora agenze neza mu gihe abandi bavuga ko eka yarimo amahinyu menshi biva kuki si ubwa mbere mu Burundi bibaye harabaye amatora ariko ni gake cyane rwose usanga abantu cyane cyane abatavuga rumwe bumvikana ku byavuye mu matora
murakoze twebwe tubaza yuko ari umuco cyangwa ibintu ya demokarasi itarashinga imizi na cyane cyane muri twebwe abanyapolitike aho usanga umuntu yemera ibyo yakoze cyangwa ibyakozwe n'abo ari kwigisha ntihagombe kwemera ku mbere ibyakozwe n'abandi nk'uko tuje kwishikiriza n'amatora abaye usanga benshi atari ishobora kuvuga ko mugabo iyo amatora tuvuze ko ibibazo mu matora iminsi yose abatsinzwe baca akavuga yuko batemera ibyavuye mu matora batagushyikiriza utunenge kubwo usanga tumwe atari two utumwe ko bidafasha kugira ngo dutume ibyavuye mu matora bisubira inyuma mu ncamake rero biragaragara ko na cyane cyane nk'abantu bagize uruhare amasezerano y'Arusha iyo tubona bakunda cyane kutemera ibyavuye mu matora kuko bamenyeye yuko bicara hamwe bakagabura ibyavuye bakavugana bati wowe genda wicare hajya nawe genda wicare hajya usaba bitemye ubutegetsi uku abantu rero usanga basabye bumva konka kodera ubutegetsi bugiye muwe mu gihugu iminsi yose y'amarondera yuko kuzira hahandi aho bikora ijambo ubonye politike twicarana tuka cyane ubutegetsi gusa niyo ngombwa niyo mpamvu yuko abanyapolitiki bajya gutera intambwe bagatera imbere mu byiyumviro niyo biteze yuko iyo mashyikira ubutegetsi ari kwicara hamwe abanyapolitiki tugasanyikanya ibanza tumenye yuko ubutegetsi buva mu benegihugu ubukeneye gutwara igihugu aza gusubira imigambi yiwe mu benegihugu kugira ngo ashobore gushyikira ubutegetsi cyane uwo ari akeneye ko ibigashingiro bihinduka cyangwa bidahinduka yari kuba yuko ajya kubisigurira abenegihugu akabura abaciye uruhande mu ncamake twe tubona yuko hakiriho intambwe dukeneye gutera mu byerekeye demokarasi aho umuntu yemera ari ntayishize twari tukarondera ubutegetsi cyangwa ibyo dukeneye mu gihugu tukabirondera ko biva mu benegihugu ntitwebe tugomba yuko dushobora kucyicara ni ngombwa kugerageze hageze aho ndabyitabira ngo kandi adafatwa nko kurenga urugero ibimusika ni nk'umugera wa Arusha cyangwa insengero yo mu Arusha aho usanga abanyepolitike bose hafi yose bari n'amasezerano y'Arusha barambye iminsi yose bagaruka bavuga bati tuganire 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 mu ntumbero yo kumvikana imyene ubutegetsi bwatunganywa kandi amategeko ariho akunda ko dukurikiza amategeko cyangwa duca amatora bakanarondera kuganira rero rero icyo mubahanura ni uko mbona iyo ngendo abarundi batari bake baramaze kuyirengana tugeze mu yindi ntambwe ikurikira yuko uwufite icyo abaza yitaba amatora akemera icyo abenegihugu bamuhaye
iyo
ageze muri iyo nzira wenda afite ubwoba yuko ajya gusanga yasigaye inyuma ku murengera atazi niyo ibizigenza
igomere kandi n'ijambo nimubona agira icyo avuze ku byo mushikirije mbega guhakana kutumvikana ku byavuye amatora buba ari umuco reka nk'uko yabivuze umugera wa Arusha duga ku ijambo mushanahe nimubona
hari nk'abaza mu biganiro hari amajambo bafashe nkankama kuko sinzi igituma avuga ngo kuganira ngo abantu bagiye Arusha baguma bavuga kuganira ngo kugira baronke ibiti ndakubajije bwana nkundike kuganira ku ibwirizwa shingiro bitanga ibiti bibi hari igituronka muri ngo mubajije kuganira ibiri by'ibwirizwa shingiro bigenga igihugu ndiko ndavuga nti ntuzi ryari ritegekanije ingene rihinduka none ndi hinze kwa izandi uvomuze wati zagiye mu manzi zeye mu matoro abanyagihugu bakavanga babitoye kuri mirongo mirongo n'ibindi bakagaruka muri sentare ibwirizwa shingiro bakasanga ntibihuye n'iyo ngingo ntibayahanagura kuko ariko yari yabitegekanye ibyari ibiti bitanga sindi nakubwiye ndi kuko kubera amasezerano yarusha barasaba yuko amasezerano yarusha n'ayi Pretoria barasaba ko sentare ijeje ibwiriza shingiro yokingirwa cyane kuko bazi ko abanyapolitike bazoyikoresha mu guhindura ibwiriza shingiro ikonona mu gihugu niko vyabaye n'ubu turiko turondera yuko zoja mu buryo turondera ingene igihugu co twagwa ntituriko turondera ibibanza ariko baravuga na bitangu na biriko ariko baravuga ko babikurako abatware babomekero nakubwiye ko atari abatware nabo biri kumwe.
Tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Firmin muri neza Miriyo muri higa Firmin
Bujumbu
ego izina aje Kirundi
Neza Zirire
inde
Neza Zirire
yego tuba ku ijambo ikibazo cy'imbiro
icyo nuko bikuraraba muri Afrika amatora menshi atunganywa nta mucyo urimo ibyo mu Burundi wacu biraboneka yuko nk'abajya akemera yuko rya bwigashingiro ritogwa navuga yuko zijya nteguro zajya batigeze babironga rero hamwe nimba baba baritwaye mu butungane bakagenda ubutungane bukanira bugahanagura ibyavuye mu matora nibaza yuko n'ukuri iyi leta yacu yotunganya ibiganiro ikemera ikajya kuganira n'abandi n'abatavuga rumwe kugira ngo ibubwire kironke amahoro kuri kuraraba nawe n'ukuri igihugu cyacu kiriho kiragenda n'ukuri ubukene bubandanya bwiyongera mu gihugu kuri izi ngingo mengo ntizitomoye yifuza yuko abanyepolitike bacu boca hamwe kugira ngo natwe abarundi turonke amahoro izo novuga
murakoze Firmin moshe naye n'ibizi icyumviro cya Firmin duga ku ijambo
izo murakoze yavuga ati muri Afurika kenshi usanga ata amatora ata muco urimwo rewe imivugo iragenda nta n'isindi kintu afatiye ko iyo atubwira ati amatora yaraye nta muco wari urimo kubera ibibi niwo kugeza gukora ariko nta gice bivuze ko ubundi bwo umuntu avuga ko ata muco wari urimo kandi ata rugero rutomora atanze naho yavuze yuko ahenga batashoboye guhabwa ibyo byegeranyo bizavuye amatora nibaza ko bari mu kurenza urugero kuko biteze n'uko abari bari kure byitorize iyo bagahenga guharuza bose baronka zijya mpapuro zerekana ibyavuye amatora ni ukuvuga abatoye abari bigeze gutora ego ari umupapuro rumwe bari bigeze gutora bakadutora rumwe kandi neza ko byakoze hose birikana yuko rero nimitwa ndakurombera imvugo ndengarugero amakuru yerekeye umukene n'ibindi bibazo bihari nibyo kubera guhagarara twaciye umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu nanjye nigiye guhagarara twaciye amatora hariho ingingo zafashwe n'ibindi byatumye tugira ingorane ariko uko bigenda kose nibaza ko abarundi bariko bagerageza gutera intambwe kubona nk'ubu twashoboye gutumira amatora tutamanze kusaba imfashanyo mvamakungu ariko nabyuko ku buryo bugaruma twifuza yuko imigenda ndetse kuba myiza hagati y'ubundi n'amakungu kumbura barafasha uburundi bakabandanya ariko natwe ntitwane twiteze imfashanyo gusa kuko batumye ubundi ngo akimana akaza ivura igice kandi hari ikintu kigiye kigaruka wumviriza amavuga ngo ntawe kuganira ibyo turemeye ibijyanye bitaza bisubiza amatora turemeye ibijyanye bitaza bisubiza inyuma biba byagomba cyacu biba
bisubiza
n'abindi bihugu ntabwo rero twebwe duhagaze hanyuma hasubiye ku byo iyo mizi amahezo yavuze yavuga ati ibyo bigashingiro ntabi nta bibanza biva gutanga ariko birabye neza burya ibibanza byose abantu baronga ntibarondera izo nizidashingiye ko izidashingiye bigenwe mu butegetsi butunganijwe hari abantu bo babona bati izidashingiye bigenze uku birabiraguye birumvikana yuko ubuzima kwarimo ku byerekeye ko sentare y'idashingiro yaba ikigenda rero nsomye ingingo zigenga idashingiye ingingo zigenga sentare y'idashingiro buri y'idashingiro cyangwa nsoma itegeko ritunganya iyo sentare mbona aho yose ni uko isentare ikora ubwigenge atanga umuntu ushobora kuyitana ikijambo kandi mbona ukundi kuntu bakibuza kuko ubundi gisanzwe kinjiye n'amategeko ahereka iy'idashingiro no ku itegeko rishyiraho
ndabona kandi kagiye mu cyana he ibizereka
kugira abantu bose kugisa kujya barubaha ibyabyo n'amatsi n'ibyo n'ibyo naho byaba bidahuye n'ibyo bipfuye
yego mereka imbere yo kuduha
ngaruka mvuga nti n'umwe uyumvira ko byose bizoca amasezerano ubu mugarukana amasezerano yarusha amasezerano ya Pretoria amasezerano y'ikirindira yose yabaye tumenye yuko aya masezerano agira intumbero mugabo tudashobora kwemera ko amasezerano asubirira abenegihugu kwitunganiriza igihugu cyabo
ndabona akanya katujyanye mushyirahe n'ibizi asigaye akanya gatoya cyane rwose reka imbere yuko duha
tuzi gutera iyindi ntambwe nta n'umwe wabuza birashobora kubohwa n'ayo masezerano
yego reka imbere yo guha
cyangwa amategeko
mukanya turakugaruka ko mushyirantahe nimubona zino mukanya turakugaruka ko ariko reka tubanze duhe ijambo umunyanyi wa radiyo ijwi rya Amerika Manirakiza Eric duga ku ijambo Manirakiza Eric
murakoze kumpa ijambo ubwa mbere na mbere
yaruta
ubwa kabiri ni uko nasanze ikiganiro cyamaze gutangura ko mu Burundi ijwi rya Amerika ntirigifata neza ntirikivuga
turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ibyavuye mu matora y'ibwiriza shingiro rihinyanyuye aho imigambo yose ivuga ko itavuga rumwe ku byavuye muri ayo matora ariho imigambo ivuga ko yabayemo amahinyu ikibazo cy'iyumviro mu kanya gato
okay je cyo nagomba gushyikiriza ni uko n'igihe cya 2005 naho nyine byarahinyanyuye nk'uko nyine rero abantu bose hari abagomba bavuga yuko ngo yuko umubwiriza shingiro atarwa ari ko rihinyanyugo akama n'ubu nyene rikaba rihinyanyuye niyo icyo nagomba gusaba nuko nagomba kubaza nti none ko kuva kera abantu bavuga ati ibwiriza shingiro ntiryaragera ko rihinyanyugo none ibyo rihinyanyugwa mu myaka nkingahe cyangwa yakishyira ingana gute ikibazo cyanjye cya
murakoze Firmin murakoze Maniakiza Eric reka duhe n'ijambo rero mushane imubona nawe nyine agira icyo avuze ibyashyikirijwe na Firmin nibaza ko bari bavuga cyo kimwe n'umushane nawe nimubona ariko murashaka kugira icyo muvuze ku byashyikirijwe na Maniakiza mu kanya gato cyane rwose amasegonda 30 nimubona
ikibazo cy'ibwirizwa shingiro abantu kirazi shinga n'abantu nabivuze baba bashinzwe gushyira mu gutunganya ubuzima bw'igihugu si abanyagihugu nk'uko ashaka kubivuga nagira sa resemble na mbaze kepa ambwire ikintu cyamubuje icyo mu buzima bwa minsi yose icyo yaretse gushyira mu ngiro kubera ibwirizwa shingiro
reka tumuhe ijambo agira icyo yishyuye
atavuga nk'abandi banyagihugu
akana kagiye mushira ntahe nimubona mwamushaka inyishure kata mu ijambo kefa duga ku ijambo kuri cyo kibazo mu kanya gato wa masaha 30
mu bisanzwe ibi bishingira uko byari byubatse twebwe n'umuntu kuva ko hari cyari 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 abenegihugu bagiye gutora bagatora imigambi kanaka ubwo ariko arwanya imigambi kubera yuko abasore nka gatanu
yegome ndabona akanya katujyanye ibi n'ibibazo bihambaye cyane rwose tuzugaruka ko mushyira ntahe kefa nibizi ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira tuganire ndagushimiye nawe mushikana izi no nimubona ku kanya watoye kugira ngo tuganire turashimiye abanywanyi biradio ijwi rya Amerika badote akamo bagashitiza ivyumviro n'ibibazo byabo turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sanga cimunsi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Frederic Nkundikije urakoze kuri iki kiganiro muri